Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuje mwiriwe neza ni Thomas Kamirindo ugiye kubagezaho amakuru. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi turi kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Amakuru rero ni impunzi z'abanyekongo bakiziba batanu baraye biciwe i Karongi, naho abanyabujumbura barasabwa gushyira amatara ku bipangu byabo mu rwego rw'umutekano.
Nuko twotangura kwiyumvira na bwa buhinga bwo gukurikirana abagizi ba nabi, aho tubasaba yuko boshyiraho amakamera de surveillance kugira bashobore gukurikirana uruja n'uruza, gukurikirana abasuma.
Uyu rero ni Freddy Mbonimpa, ni umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura, umurwa mukuru w'u Burundi, asobanura rero zimwe mu ngamba zo kubungabunga umutekano. Nyuma y'amakuru murakurikira ikiganiro muri kirukuri. Polisi y'u Rwanda iremeza ko abantu batanu baraye biciwe mu bikorwa byo kwirukana ku ngufu impunzi z'abanyekongo bo mu nkambi ya Kiziba bari bamaze iminsi itatu bakora imyigaragambyo ku cyicaro cya HCR i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana nk'uko mubizi arabikurikiranira hafi cyane, niho ari, turi kumwe kuri telefone. Claude, wiriwe neza?
Murabaho neza Kamirindi.
Nikos, aba bantu batanu polisi yasobanuye uburyo bishwemo, ukuntu bishwe?
Mu kiganiro umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Teose Badege yahitangazamakuru ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu, ndetse n'itangazo bari batanze mbere ya saa sita, avuga yuko aha mu kugerageza kuvana impunzi aho zari bita ko zari zafashe bugwate habayeho kubyanga bangakumvira amabwiriza, hanyuma banashaka kurwanya igipolisi, hanyuma muri uko gusa nkaho bahangana bamwe barakomereka ngo bihutira kujyanwa ku bitaro kubw'ibyago, nkuko yabivuze ngo baza kugwa mu bitaro. Mu by'ukuri ntabwo igipolisi cyemera ko higeze hakoreshwa amasasu cyangwa se amasasu mu kurasa izo mpunzi zapfuye, ahubwo ivuga yuko bakomeretse hanyuma bakajyanwa mu bitaro akaba ari naho baguye. Ni ibintu twanamubajije ese ko muvuga ko nta masasu yakoreshejwe kandi ahangaha tukihabona ibisigazwa byayo byagenze bitavuga yuko nyine ngo ari ibintu bashobora kongera kugenzura, ariko ko nta masasu mu by'ukuri yigeze akoreshwa. Ubwo rero muri make polisi isobanura yuko abo bantu bapfuye mu gihe bageragezaga guhangana na polisi banga kumvira amabwiriza yayo, hanyuma bagakomereka bakajyanwa mu bitaro akaba ari naho bagwa.
Mu yandi magambo, usibye ko batavuze gukoresha amasasu, nta nubwo yasobanuye niba barakubiswe, nimba mbese uko gukomereka ntabwo bisobanutse.
Ntabwo basaba, icyo bavuga gusa nuko nyine abanze kumvira amabwiriza nyine bari bari guhabwa yo kuva aho ngaho, hanyuma banagira basuzugura igipolisi. Ubwo habaho gusa nkaho bahangana, banavuga ngo izo mpunzi zari zifite ibikoresho bimeze nk'ibirwanisho birimo imihoro n'ibindi byuma, banerekana ni ibikoresho byangiritse bya polisi, avuga ko nabo banakomeretse. Avuga ko rero muri uko gusa nkaho barwana cyangwa bahangana ariho habayeho gukomereka, hanyuma bamaze gukomereka bajyanwa mu bitaro aba ari naho bagwa. Ntabwo basobanura mu by'ukuri niba bakomerekejwe n'inkoni cyangwa se n'ikindi icyo ari cyo cyose, kandi ntabwo banemera yuko haba hakoreshejwe amasasu. Avuga ko ibyaturikaga nubwo byumvikanaga hirya no hino ngo bishobora kuba ari amagrenade bateye ariya y'ibyuka biryana mu maso ngo cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, ariko ntabwo yemera yuko haba harakoreshejwe amasasu ari nayo yaba yarabishe.
Ku ruhande rw'abashinzwe umutekano hari abo yasobanuye baba barakomeretse nabo umubare wabo?
Yavuze ko ku ruhande rw'abapolisi hakomeretse abapolisi barindwi, hanyuma mu mpunzi hapfa batanu, abandi 20 nabo barakomereka.
Washoboye kumenya uko impunzi zimeze zabyakiriye? Mbese hari imiryango y'impunzi mwashoboye kuvugana?
Mu by'ukuri ntabwo byigeze bitworohera kuko uretse kuba twageze ku cyicaro cya HCR tugasanga nta mpunzi zigihari, ndetse tugerageje no gushaka kujya kubitara ngo turebe niba ababa bariyo wenda banafite ababarwaje abakirwaye cyangwa se niba hari n'ababa borohewe cyangwa se banapfuye nyuma y'iyo mibare ntabwo byigeze bidukundira kuko batigeze babitwemerera ese twanagiye mu kiziba nyirizina ku nkambi nyine ahizo mpunzi zari zisanzwe ziba kugira ngo turebe niba zaba zashoboye gusubirayo zose cyangwa se hari ahandi zaba zerekeje tumenye amakuru yazo nabyo ntibyadukundira kuko twasanze harinzwe n'abapolisi bikomeye batubwira ko bidashoboka yuko twinjira keretse tuduherekejwe n'umuyobozi wabo akaba ari nawe utugenda imbere akaduhesha uburenganzira bwo kwinjira ni ukuvuga ngo uretse bamwe twagiye tuvugana kuri telefone nabo basa nk'aho bahahamutse ntawe ufite amakuru ya mugenzi we ntabwo twigeze tumenya uko umwuka umeze mu nkambi cyangwa se niba koko uwo mubare utangazwa na polisi waba ari wo gusa abo twavuganye ejo ku wa kane mu mugoroba mu ijoro ubwo bari bakiri kwirukanka batatanywa n'igipolisi ndetse n'igisirikare bavugaga yuko aba inkomere babonye ndetse n'ababa bashizemo umwuka bashobora kuba ari benshi kurenga iyo mibare irimo gutangazwa n'igipolisi
Claude Ganza munyamashimi yakomeza rero dukurikirana iyo nkuru urakoze
nakoze cyane kamiri yindi n'abakurikiye ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda naho tujye ibujumburaho mukuru w'igisagara Mbonimpa Freddy asaba abanyagihugu ayobora gufata ingamba z'umutekano harimo gushyira amatara abira abiri ku mpango zabo n'ibindi byuma bishobora gufata amashusho yabivugiye mu nama y'ababa bakongera bagakorera muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura rero umurwa mukuru wa Bujumbura umunyamakuru wacu Evarist Nzikobanyanka yakurikiranye inama
gushira amatara ku mpome z'amazu abonesha mu mabarabara gusigirangi amazu yabo no kugirira isuku aho baherereye nivyo Fredy Mbonimpa asaba ababa muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura kuri ico cya mbere kijanye no gufasha kugira hagati mu gisagara habone cofasha abajeje umutekano gutuza abasuma bijoro nk'uko warongoye igisagara cha Bujumbura bisigura ababa mu makaritiye atandukanye ya komine Mukaza bagitahura nka bose ariko basanga ivyo ataco byofasha kubera icika ry'umuyaga nkuba munyise neza generoza aba muri quartier INSS
muri quartier INSS mutubwire ukuntu byogenda kuko ubu mwijoro hageze minwi amatara aragenda nayo amatara mwatubwira ngo ducane urumva biba biheze kandi abasuma baraza kwiba ha muri quartier INSS bamwe nk'umukuru wa quartier arabyize
abo baba canke bakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura basanga ayo matara yo kumazu yabo atobonesha neza bagasaba uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura gusanura amwe mu matara yabonesha kera mu bibanza rusangi uwatagikora Nyabenda Prudent akorera kwibarabara Avenue de la Mission
hariho amatara ahari yashizweho ririko rirakogwa natanu ariko kuyisaha hakarimwe gusa kandi ntigeze n'ubundi yaka kuva gikogwa ashobora kuba yaratse iminsi mikenyi ariko ubu ntiyaka twebwe rero sekirite yacu aho duherereye nayo matara bikaba birimwo twobanza kubaza hari umugambi uhari yuko ayo matara yashizweho na leta y'u Burundi azokogwa kugira ngo nayo afashe ayacu azoze asahiriza iyo ekereraje ya leta
ariko kuri ibyo byose bivugwa nabo baba bakongera bagakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura umukuru w'igisagara asanga uwo ari we wese ategerezwa guterera kugira umutekano ubungabungwe Fredy Mbonimpa yabwijwe rya Amerika igisabwa abo banyagisagara iruhande y'ayo matara abiri kuri buri rugo
ikintu twavuganye kije n'umutekano nuko twotangura kwiyumvira na bwa buhinga bwo gukurikirana abagizi ba nabi aho tubasaba yuko boshiraho amakamera de surveillance kugira bashobore gukurikirana uruja n'uruza gukurikirana abasuma reka n'ibindi byose kugira bitunganye neza
kibonekeza umwiza muri kino gihe mu gisagara cha Bujumbura kandi mu minsi heze hari hashinzwe amatara ku mabarabara muri kino gihe nta wuzi irengero ryayo kuko yibwe urukomba amazi umukuru w'igisagara cha Bujumbura ariko avuga ko mu gisagara hagati hari ayagiye gushingwa avuga ko ingingo zose zizofatwa kugira ayo matara ntasubire kwibwa abanyagisagara banabajije ibijanye n'aya mashirahamwe yegeranye umucafu bavuga ko atariko arakora ayagize ari nanase bakavuga ko ariko tangisha umurengera w'amafaranga umufasoni Sabine Sabimbona aba muri quartier Kabondo n'umwe mu bifuza ko hagira igikozwe
ubu banyandikiye ngo twasanze twarihenze dushaka ko dusubira ku renegosia romontan rero no basaba yuko mworeka la libre concurrence kuko ibi byose bitumwa na monopole kuko ubikura numwe ndagira uri kara mu concurrence azofixa ibiciro uko abishatse rero harabo bizohava bigora.
Fredy Mbonimpa arongoye igisagara cha Bujumbura avuga ivyagoranye kubijanye n'iryo kurwa ry'umucafu mu mazu yo mu gisagara cha Bujumbura asanga nabe na mazu babifisemo uruhara
biragaragara mbere n'abari baronsa ayo mashira hamwe bamwe barataye baromoka kuko basanze uburyo bakoresha abene gihugu batabariha iyo yakose umuduga akari abakozi ahagura igitoro akamara amezi abiri atariwa urumva ca bivamo nicyo gituma twemeye kwakira intererano zose z'ababivuze turatuzosuye twicare hamwe turabe aho bitagenda neza dukosore aho bigenda neza naho tubane tubashigikira.
Warongoye igisagara cha Bujumbura aboneraho no gutera kamo aba baba kongera bagakorera hagati muri ico gisagara gusukura amazu yabo na cyane cyane bakasiga amarangi agasa neza. Ni mu gihe mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka u Burundi buzakira inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo hagati no mu bumanuko komeza mu funyafunyo nkuko Fredy Mbonimpa abibwira abarongoye Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Murikirukuri.
We funde tugire neza ubwo wowe turasangiye umwanzi
umwanzi turamusangiye nyine nani turi bamwe ikindondera none se cyo kibarondera namwe
none ivyo kubizi nanjye nturabona ko mutakiri kumwe abagenderamwe ntubazi ahubwira wihakana umujyango kubera kajya gakoshwa
ahubwo mutako munafata uko ntari
urahita mu ruhandu jamwo ntashobora kuba habiri
iriga funde ivyo kubwira nivyo umwanzi tugeza kumiyiwa kure uko bishoboka kose ahubwo n'amavota yita ku butare kubwira neza y'umujyango ndazi neza ko ntigeze kuguma mu mujyango ngo ikindakiye
ahubona ndinze mere mvye mbunda bunda nukugira umujyango ntubone namwe rero nuko nshaka ko mumera
murika mureke nukuri
kuje kunda aya masano ne wagize ikibazo nyabaye
kwa dushije muri fisho match boss
jewe
gaso ndagusaza umbwizo kuri
none ndakubwira ibyo ntazi
ariko wihabiriza ije karanga muntu yawe yashitse mu biro kwa John gute yaragurutse
ibyo ntumbaze
ndaba mu maso gaso
ndeka abana
uri kurabesha ndabisoma mu maso ariko ndakuzi wewe
ubisoma
wifuza ko umukobwa wawe azokura yumva ngo papa wiwe ndyari umunyamakuti ngo yadutobereza aho bakorana
none kunuka jeho wibaza ko nabikoze ndabishaka
ninde mwabikoranye
jewe giti niwe yabintumye
kutabyumva niwe yabigutumye
none se uyampaye amafaranga ngo ndodobereze John
byaravuye bigenda gute
Nadia nafurahi sana. Hivi unaweza kunwa na duke? Change nuzuzi. Nitie tungine sheri wangu.
Oya sha. Ngeza hono utko sinzi konda duhetza.
Utatumaliza wanji.
Mwenga mundara tonekara.
Witaisha sheri wangu. Tega ni kunweshe sasa. Tudogo tudogo tu. Eh? Sisao? Kunwa tudogo. Hivo hivo.
Wanu mihogo nufumengo ndamabara.
Nikubera unamaliza masiku mingi au kula hata kitu. Akira subira dukei sasa. Ongeza tungine.
Ndeka nzenda ruhuka basi.
Hapana. Kuna tudogo tudogo tu.
Mwewe kakunda. Niwe kunda.
Oke basi wanje. Basi nakuacha ruhuke gato. Si sawa? Mgabo hivi uko bienwe. Ha?
Uno mvaka ya gagahite.
Eh, hey, hivi uko bia kubera na kogeje. Uri fanya dushe. Hivi sina sikia no. Sawa.
Asante kweli. Uri mugenzi ukuri nuko.
Eh, hey, na wewe Nadia, ingekuwa mie wari kubikora tu.
Mugabo nora nda kubaze. Ndira ri he. Kwe katraza kunda.
Sasa na wewe unaanza bya basheri bako sasa. Banza ureke tube turatera inkuru eh. Jewe nungumbwe sasa, eh? Paka ulize wa sheri wako, sijui, funderi, nini?
Ngano vizi, kunda ukumbwe. Kusa, ndatangala, sinu mfuki tumatobarati.
Aa, atakuya. Chukua sasa, inu watungine tujue. Sisao? Kuguma undaba. Asama, kuna tudogo, sha.
Mvira. Tuwana bukumenga, tukaituwa gekura funderi, mikambu. Hivyo.
Vya kweli Kanadia? Mm, kose kose kama turi kwa mukame
apana ndiwe ndabona duhagaranye na fundeli
uyu
mwikambi nibutsa
ivyo vyoze kwanza shanadi acha tufurai kwanza eh si sawa subira kwanza subira suri shapona ivyo biache acha na fundeli
mundize kwanza okira Shano, wenda vijabuka neta.
Nini
tila? Kutuwa jekura wa fundeli haja mwekambi. Eko, eko, nda vijabuka.
Aondupa kukumbwe fundeli sheri wako sasi. Autari kuneona mie, unanichukia, si sawa?
Ya, kusha pula no.
Sawa, tunautoa tena. Nda
vunda kuikondiwa na wewe,
Shano. Mko unauliza wa sheri wako, mia unipendi.
Yonora, nda vijabuka neta. Tu hagiye kula bafundeli dusanga fusimo ndiba ko twari ko turayinikanira
iyo unabikumbuka Nadia
eh ndafyibuka mero ko twari ko turayinikanira cyuyu mwaka
hapo sasa
ko sinibwo kibyakureki
hapo sasa naona watangwe gutora ubwenge kabisa unakumbuka ibyo
ibyo no If you better buy, for there are civil, you will know that you begin that wood.
Now we combo for cabis. Hey, if you knew query cabis, recall Nataka Munyanganya Bunduki Ama Urusasu Rukatoka too evil. Rura Chakuri wewe.
Oh, Natia no gang. And if Funderi were here.
Shanadia Jikaze cabis. If you Funderi police are a mutquire or are in prison.
Yeah. Fundele la funzo.
Ajikaze tu mama.
Na mwanzo chinda wikenza.
Imyo sinayo. Nyambali zino mwiza nyagi. Danyishe.
Urega karakara.
Ya.
Karakara.
Sao.
Icho kikori bega awa chokere je. Nikila asha.
Isa nigihiye asigaye gatonya mugaba imyotsi yoyo turihuriye sinakubeshe
none ntuze ko bavuga ngo ahori yarata mugoye
indiriya
nta kode
baba jo nuko kingo yari kimesha ese yaba byari bibiho
ishima nico baronse bibiri bizoboneka nejo nta ngorane
yego
urapfa kuraba nokizigize gusa
No, no, ndahiye ntegereza iyo nkoko ndagishireko kirahiye
ngiyo shirako yo ucubanze ugende hanze ufata akayaga urabe ko waruhukiye myotsere
ewe uraza ubwengesha nje hanze kuko ndagihishije urahumba mba ngaha ndakiriye
Ya, nasi wale kura vwa kwa uri kuri ya biri yangu mwimyo sirakwish
None ni wabibu
Zandareyo tukidye kitara ahol
Pinge nda kimanyi ure Kandire, umenye kwa rije ni mwara kinini Nito niba, tako yungika
Yungika na kuberi
Kuberi nge inarushi
Uwe ura manyu na nanya da tora Nyarusa, mbiku tabzumbu
Oh ya, nda kimanyi waduwe jile kumbika Ure emela kwa rije ni mwara kinini
Karaka Je uno munsi ntagomba gushwara.
Nibyo byiza shaka.
Reka twumvikane neza rero.
Yego tube twumvikana rero.
Wose burira igituma ugomba gutwakinira.
Neza cyane. Umviriza ubwa mbere ho. Urazi ko ari je na cyane umuri wo kucotsa. Ibyo uravyemera kinyo.
Neza cyane. Wewe bandanye uvuge.
Ndakubwira.
Ndiko ndakumviriza.
Ikigira kabiri naco. Iki kigowuri. Je na chokeje.
Aho.
Imyotsi wabonye ingene yangiza. Ibyo uri kuravyumva.
Ndavyumva gose ntakindi wonge yako.
Ibyo birakwiye. Kandi urumva ko byumvikana ko ari je gutwara kinini iki? Yumvire no kuza. Narushe gose.
Nakumbirije. Kandi ibyo bavuze byose ndabyemeje na kwijana.
Iyo! Kinyota. Uno munsi urabaye umushinga nawe kwera kuyiye. Ibyo navuze byose uravyemeye?
Ash, oje mana byemeye.
Ariko nukuri.
Reka mane nabigusubiriremo umve ko nakumvije neza je.
Yego, mugabo. No banda kimanyura nkabandajya gatonyi kwa kinini.
Oya, oya. Banzo ninde ndakubwira.
None sin
Wejeje kuvuga neza icyo tuma ntwara kigori kinini.
Inde ubuze mukikinyo.
Reka kunciramo. Wavuze uti ikigori ni jewe kinyota nagiteye nongera.
Yewe.
Nagitabira.
Kinyota.
Urasubira uti ningwe zo gucotsa nije nazisenye.
Oya.
Uti kubera ivyo byose. Ni jewe kinyota mwakinyo.
Ipura huumba. Ivyo je nabivuze kinyota. Wewe kinyota yo kinyota. Aho rero wari watekereje bahora kugira ngo ubeshe gusa.
Jewe kinyota mbe.
Ahubwo
ni wowe uta ni wowe utakebuka ivyo wavuze meza nyamuna nawe wavyemeze
umviriza kinyota
kwarite ndya kinini
umviriza
umviriza
hinga ndakwere nacho ngena ndaguhaye
utiga karaka
mvutse ko nacho ndaguha
tara ningo
eh kandanza
aho wibaza ngo mwari ngo vundusha wewe rero
nange kumanda kihungurura hasi tukirura kweze nakura nacho ndaguha
Oh, ile kama fuza turagowe. Je yonko numva ari nca mugongo kweri?
Kabo ndi rero uwo ntorumugwanye. None waruzi ko byose bya matera.
Funde ni kweri. Bamupfunde. Ile kama fuza natwebwe tutuhava dushikirwa ugiye kubira. Ah muri no jamba none wibaza ko twabasigiye.
Em ndaremye ntabazo dusanga nga. Reka kujugumizwa n'ubusa wa muhungu.
Oya mugabo uraba ico wokora kugira ngo fundera afungwe.
Jewe. Wumva no kuri kigabito. Yamaze gushika mu gasho umva cyo no bangikora
yo nibizo cyabigenda gute ubu rero udocumuye buko nyene
ahubwo na wewe nuguhora ntiyagire n'umenya ko hari ico mwari mu buhuriye ko
kweri
no
duce tumuye bagutyo kandi twari dusangira ugahamba ivyo umva byoshoboka
none waruzi ko bigenda gute none ushaka twese tugende badushire mu gasho nibyo shakaga bitwa imbarira
oya sibyo navuze mugabo uribuka ko wamutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe kandi yuko brema wamutubwira ko turi umuryango
yego kandi n'ubu nuko biri mugabo umenye ko fundere ubu yabyikwegeye kubera iki yarashe Nadia
oya mugabo byukuri jya ni agisida yagize ntiyabigize arishaka nico gituma twora bico tumufasha
ivyo bikure no mu mutwe bitwe fundere kuvuga karabe ufate ko atanda hamwe umuntu
basha aho hoho numva bigoye kabisa wa muryango uzavuca usambuka
Wosambuka kubera havuye mu muntu umwe. Ivyo vyama vyabaye bitwi.
Uko nyene
ko tabyumva ko funderi yakoze amakosa.
None ntuzi ko bavuga ko ito gitabwi wabo. Ivyo n'ivyo byose uri umukurambere uwo muganura wubu.
Oya ncuti, ivyo ku rugamba ntibivugika. Ariwe yakinje umuriro awota wenyene nta umufasha.
Oh, na funderi rero nuko bizo ca bigenda.
Yerega bitwi, ivyo byose ni kuneza yacu. Nuko umenya ko hari ivyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushe Kwa kubandanya urugamba
ha aho rero ndumva hanyuma hazohava abajewe
oya wowe bitwi nige nuri intware oya bazontamba ku muvyimba kugira bakuntware wewe wowe reka gushavura fundere tumuhebye kuneza y'umugwi wacu
none ha rero izina rya fundere ni kuri futa no mu bwonko kweri bwacu
basha hagize n'ukubaza n'ukuvuga ko atakintu nakimwe muhuriye ko ku rugamba tacu hevye ntacho woshikako
muraduha bahanuye mwe mbona nibyo muduha mutabibuze yego
kabisa
murakoze murakoze
nukuri nawe nitwa burize tuzimana bashitse bonjour sana
bonjour
chonde
bonjour bonjour
asha jewe sini ndakubaza vraiment ndabona ko mukomeye
eh turakomeye tukarushwa namwebwe muza muri
ne ntuzi ko bavuga ngo ikivi ni cyakara ndabona mwebwe rega nawe muri ku kazi nuko nyene ariko naho mutarambira ndazi kibagenza ni mureme vraiment kuje ni nabibabwiye ash ikibazo cha John turiko turaciye
ariko iyo mubanza mukatwumviriza chef yango
oya brema nanga ko mwirirwa murameneye ku mutwe kijya kibazo kiturekere none mwebwe ni munyize
yego turabizeye
yego
natwaye ico twoshobora kubafasha ivyo bari bibi
oya kabisa ni turananiko kandi mu nkundire ivyo ndababwira n'ukuri
erega chef ahana twe nitwazindukanywe ni wose
yego
ka buryo turafise jamba
Sanga ribinda bisawa nagira mutangwe n'ikibazo cha John
Asha tuzanwe n'ikibazo cha John nyene ariko turafise ikindi gishasha twibaza ko mwokorera yego
ni karero simpave nanga izo ntumvise
ega chef mwebwe turazi ko atakabikanye yego byo turabizi mugabo sanda mubwire byose
urumva hamwe twababwira ngo mubaze gasore gitakarahira ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza
sa
ego
ndiye yabyiyemereye
gasore
Gizo yemeye na joni viki.
Gasore iye mere kwa liwe ya tukua ezi ya dosi. Ati kuye mubilo kwa John.
No, Sandra. Sandra? Chondo. Izo ndi kondu mba ni vyo. Change mugomba kuhunyo mviliza.
Zoreka kuwa vyo kutega chef. Kandi njene kubikora ya vye mirataga hati.
Gasore wenye nugiwe. Yemeye kwa liwe ya tukua ezi ya dosi.
Yewe. Kandi nagitina ya arafisi gituma dashaku muwaza gasore. Yego.
Izo vini muliko muravuga. Ugomore viti vye mezu. Ngo giti ya arafisi gituma.
None kwanga kwa kila piste kandi ya ibonye. Wija wana libi sanzwe ga chef.
Gasore, niwe ya wibigiri ye kwa niwe ya zituwaye. Change nu hundi ya wibigiri.
Kana hundi ya wibigiri ni gasore nyene.
Sepa.
Kandi ni gasore nyene ya tukuibigiri kwa li giti ya liyamu tumye.
Abo?
Gasore nyene.
Sa? Yeah. Giti niwe ya tumye gasore. Kuiwa zikia dosi.
Muhe, neuje kunda.
Yego.
Merci sana wangu. Ubaye wa mbere.
Yo, nikuteka bwana. Bikunze cyane. Bana yanje we. Yo, wataye ibiro kabisa.
Karakaraka.
Ya, wenge nusikayusa. Ukamukigogwe.
Reka muhungu. Ana tose bya hatari
kutota gusa.
Honye ndabenge nasigaye nsa kumubiri. Ndabira kuntu.
Ndabona kweri ntivyoroshye. Bana yanje we wakitse yakira basha nakuzani utkufungura tatse ko bitoroshe
we urakoze cyane vraiment urakoze haraheze iminsi ibiri yose ntafungura
yose
ndaba munda
oya ntiwiri kuranyereka
ndaba munda
reka kuri kuranyereka nawe ndabibona ahubwo mbabarire cyane kubona naratevye kuza kukuraba
kamanda ndamira ndukenda reka cyane reka ndahura ziko ubaye umuntu wa mbere uje kunda bakuva mfungo ni wa mbere nukuri ahanga ntongere ndagushimira imana mugabe guhetsagira
aya mukana na kimwe uko zoza ndashobora kose nzoza ndakugemurira mugabo nawe urabizi ko bitoroshe
ndabizi cyane
akayabagure
ahanga ziko umpabe ivyo wari kujya ndakwibaritse shamuhe wamenye nadi yametse kuta
sha ubu nadi ubu ni mitende kabisa yego
yo
basi ubu aratanguye kuzaribuka ibintu bimwe bimwe ibiriko biraza neza
yo
yego
ndarose basi nakakurukeza
ngo
yego urakoze urakoze
ubu arametse neza kandi noneho burya no aramwitayeho cyane iminsi yose ni yaba
sha naramukenze bakabisa ibyo ndabizi
yego
ngo bashamuhe numva ubwoba
ubwoba bwiki
nadi nibuka ko rije namurashe we
oy ivyo ntacho shawe igikuru kandi noneho nyene hati gutamigiza ubishaka
oya sha sinibaza ko zontahura
oya zogutaho
kana nje nkubu numva no no sala bije ndafi utsukaje nabikoze yego nokuri
ayiko birababaje mukako vyabaye naco bihindura funde ntakundi mugabe igikuru nuko atapfu yereka dushibe
iya pabona je nari kumukurikira ubuhonye nko namfunzwe ndabyumva cyane
nokuri
ikindi cyo gihano cyari kinkwi
yo ugeze ko nokuri mugaye cyo ndakubwiye cyocu ubaye umuntu wa mbere numvise yeme ko batamurenganije mu kumuhana
eka kabisa nta karenganyo karimo oya nokuri nje na lokali hicere karumwe
sha mugabe rwo ndakubwire gafunde ndabona ko wihebuye ariko ko wigaye navyo
nibyiza
ariko yataba bakori nabanora hamwe nabandi bajene bibugo baciye birukangana nati ya kwa muganga ndakubwiye nka kubesha nati yabayara fuye sinakubesha
ndeka ntubatwaranze tukaha nyuma amafoto nawe akishaka kuhenda ngo abanyabugo nabanze ewe buti yo menya iza kaba kabaye ndakurahira nari ishinze amafoto none naba yombonye
Ewe
mafo, kuberi kina mai kijuju kukira hiyo hose kamana.
Oya nawe kakuchawi hebula virenze, oya nachofunde. Icho ni chiguro hose mugabu. Ni watirero kutadosu wila guhendu wangu wemere.
Ili somoni la kuyi ndakura hiyo. Ili somoni la kuyi. Mafoza kuheje kumenda, uibaza ngwarachika nunga hakunda wangolewa.
Hatare yero uya mugabo ndabona ko yagiye gufungura banduza niyo sahane ndayishire ngaha ndayoza mu nyuma
oya ndi
ngo mafanda ndatumaliye uwe ndakura hiyuka zopfubonye mafoza ngaha
Radijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda maze rero turabashimiye cyane andi makuru ni mukanya Samuel n'igice murakarama.